mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Numusi ni musi wa kane itariki 23 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2018. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho ni FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi no kuri Facebook, adresse ni VOA Radio yacu. Kaze mwese mu biganiro vyo kuri nosa.
Nukufuga rero twari tubuze abantu 8 bose bacye bavugwa nyene abagabo 4 abakinyizi 2 n'abana 2.
Uyo ni Jean-Baptiste Kwizera, mustanteri wa commune Vumbi mu Kirundo, havuga kwisanganya ry'imodoka ryaraye rihekuye imiryango. Iyo nkuru hamwe niyerekeye mu Burundi nyene, umukuru w'igihugu Perezida Petero Nkurunziza yarayatangaje umugambi w'iterambere y'imyaka 10 ukubiyemo ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Twazi bateguriye kaze mwese. Duhere kuri iyo nkuru ibabaje, abarundi 8 baraye baguye mu isanganya ry'imodoka ku mugwa mukuru wa commune Vumbi y'intara ya Kirundo. 2 barakomereka. Iryo sanganya ryabaye ku mugoroba w'uyu wa gatatu ni ku ibarabara rigana mu gihugu cy'u Rwanda riciye mu Kirundo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Abanyagihugu bo ku mutumba wa Gasura ku mugwa mukuru wa commune ya Vumbi baravuga ko bamenyereye kubona amasanganya y'ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu. Yamara kujyaraye rishitse ku muhingamo w'uyu wa gatatu, abo banyagihugu bavuga ko risiga ubwenge. Abandi bamwe muri benshi bahashitse isanganya rikiba.
Modoka imaze gutulika twaragiye turarasanga nyene yihaye inkumbi nyene abantu 8. Hari abagabo 3 bagwanye ko kunabuye n'umukobwa yahitanye 3 barimo baragura amavoka na nyamukobwa. Kirahitana n'abandi bagore 2 bari bavuye gutegura bw'abana. N'undi muhungu yari giye gutora umugore ku isoko. Imodoka urumva imaze gutumurongo nyene yaciguruka iki cyamu kirere nyene hejuru y'amabuye. Kirere yagenda nyene rakushiranye ngendera hitana nyene urimo aragenda.
Hageye ntivyaje vyagahomera bunwe vyagahomeranwa vyari bitangaza vyari ibintu nyene bigoye cyane. Twaravye biratubabaza kabisa.
Na Jean-Baptiste Kwizera mustanteri wa commune Vumbi avuga nkuko
twaze twabona amasanganya ry'abasanganya ridasanzwe. Imodoka yari mu bwoko bwa RAV4 ya ariko irarengana, hanyuma umushoferi akakugonga umuntu, hanyuma aca kugihumura uwo mushoferi. Ababibonye bavuga yuko akimanuka kuri mu manuko wo mu Vumbi umanuka, bavuga ko atirukanka cyane nk'umbura uwo muntu yahatswe kugonga yari hirya y'ibarabara. Hanyuma umushoferi rero acamera ngo nkuguye igihumura, aca yongeza umuriro mwinshi, imodokari icira sindi barabara ihitana bari hirya bari kubarira barabara kora udukogwa. Ni ukuvuga rero twari tubuze abantu 8 bose bacye bavugwa nyene abagabo 4 abakinyizi 2 n'abana 2.
Ku gasoko ka Gasura hakunze guhurira abantu benshi, harimwo n'abitura ivuriro rihegereye. Umuvuduko muremure w'imodokari zihaca zigiye mu Kirundo canke zijabutse mu gihugu cy'u Rwanda uza kwisonga mu bibateza isanganya.
Imodoka zirazana na umuvuduko muremure zirashaka kuvira uguru zije ku muvuduko mwinshi. Uranga hari mu gisagara wasanga abantu nabo bamazeho kwifatira akanyobwa, usanga habaye amasanganya. Bwa nk'utudiyo dami rwa mwamukoze akashaka nk'utudiyo dami
zihaca zirukanka nyene mu kumuvuduko mwinshi mwinshi nk'abana babisomeye akayoga nyene bagiye gutaruka zikata zibabize. Ziba zigiye mu Kirundo, ariyo ziba zigiye n'i Bujumbura hose nyene mu bihugu bitandukanye, zigiye mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu. Boza barashi utudiyo dami nyene kuraba nyene umuvuduko ko wohera.
Ibishyikirizwa n'aba banyagihugu biremezwa na mustanteri wa commune ya Vumbi. Kwizera Jamba sitavuga ko imiduga ica aharaye habereye isanganya iba iri mu muvuduko munini kubera ko bahashika bamaze umumanuko munini. Ibiharuro bitangwa na mustanteri Kwizera biragaragaza ko commune Vumbi imaze guhekurwa cyane n'amasanganya.
Nta vya bindi twita bimwe bigabanya imivuduko bita amadodane bihari. Twarasabye cyane abatunganya iby'amabarabara ko budufasha kujya tukinye ubuzima bw'abanyagihugu. Kuva muri imyaka 3 iheze tumaze kubura abantu barenga mirongo ine na batanu mu myaka itatu iheze bahari gushika mu kwezi kwa mbere kuno mwaka kuva mu kwezi kwa mbere gushika uno munsi nta bihari bafise ngaha hafi ariko muriva ko nubundi tugeze kwa mbere biraho imodoka ihitana abantu icyari mu kwenye bashafu bwo nyene batari no muri yo ari naho tuko turasaba hakoko bishoboka byose bimwe twita mu gifaransa dodan biboneke mu maguru masha kuko murumva yuko commune imerewe nabi cyane ku byaye uko yamerikira bora abantu
abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa commune Vumbi bariteguriye guherekeza abaraye bashengeye commune ivuga ko yiteguye kubaherekeza iteka mu kurindira ko abajejwe iby'amabarabara batunganya neza ibizotuma imivuduko igabanuka muri commune ya Vumbi Mustanteri w'iyo komine asaba abanyagihugu kwirinda kujabuka ibarabara batabanje kuraba ijya ninoko atangendeshwa igirirengana mu Kirundo uraruko bwo Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jean Bosco. Kuri iyo nkuru tukiri mu Burundi, umukuru w'igihugu Peter Nkurunziza yaratangaje umugambi w'iterambere w'imyaka 10 ukubiyemo ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Uwo mugambi utegekanya kuduza ubutunzi bw'igihugu ibice birenga 10% uko umwaka utashe. Inkuru ya mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana.
Umugambi w'iterambere ku rwego rw'igihugu Perezida Peter Nkurunziza yawutangurije ku mugaragaro mu ntara ya Gitega ku muhinga muno wa gatatu mu ihoteli Tropiter. Ibirori byakozwe byo kugurura icese uwo mugambi byari byitabwe n'ivyegera bibiri by'umukuru w'igihugu, abashikiranganji ba leta na bamwe mu baserukira ibindi bihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu. Bimwe muri ivyo bisata bizokwisungwa muri uwo mugambi n'ibijanye n'uburimi n'ubworozi, amahinguriro n'inyubakwa zishigikira ubudandaji, gukomeza ubumenyi n'indero, ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe, umutekano, ukwigenga kw'igihugu n'intwari ibereye, kwegeranya imitahe ikwiye biciye mu magwiza atunga, kugwanya igiturire no gusesagura itunga rusangi no komeza imigendere myiza n'ibindi bihugu. Uwo mugambi w'imyaka 10 Perezida Nkurunziza avuga ko kuva wemejwe n'inamashikiranganje waciye utangura kuja mu ngiro.
Uyu mugambi wemejwe ku mugaragaro n'inamashikiranganje ikerekerezo rya 2009 ruheshe. Uyu mwaka wa 2018 ubushikiranganje bwose bwize leta y'u Burundi bwashiye gutangura kuwisunga mu ntegoro z'ibikorwa biriko birarangurwa mu bisata bigize ubuzima bw'igihugu cyacu.
Perezida Nkurunziza avuga ko uwo mugambi ari iteka ku Burundi n'Abarundi.
Ubaye bwa mbere twiteguriye umugambi w'igihugu w'iterambere wizwe ukanonosorwa n'Abarundi bwabo, tubukesha abahinga Abarundi 70.
Nubwo bitagaragara neza aho amafaranga yo kurangura uwo mugambi azova, hari imfashanyo mvamakungu Perezida Nkurunziza avuga ko zitazokwemegwa.
Bizokwigera twemera imfashanyo intererano canke ingurane yoza itosekaza iteka ry'u Burundi canke ihungabanya imico myiza n'ibigenzo myiza by'Abarundi. Twarazwe na basokuruza bacu ari babyeyi bacu twakomotse ko tubarahawe n'Imana, nta n'umwe ashobora canke tuzokwemerera kudutandukanya n'abo bavyeyi bacu n'Imana ibaduhaye.
Ku bijanye n'imfashanyo mvamakungu Perezida Nkurunziza abandanya agira ati,
twifuza kandi ko amakungu yose yotegera ku Burundi butakiri mu bigero vy'imfashanyo zo kubaho umunsi ku munsi. U Burundi bugeze nyabona mu bigero vy'iterambere n'ingurane zitavuna kugira ngo bwitunganize imigambi y'iterambere ijanye n'ishaka ry'abenegihugu. Abarundi tugiye gukoresha ubwenge, ubuhizi, ubukerebusi n'ubutunzi Imana yaduhaye. Tuzoruhuka dushitse ku ihangiro ry'uwo mugambi.
Uwo mugambi w'iterambere ufatiye ku myaka 10 Perezida Nkurunziza avuga ko uzoguhagurirwa ku myaka 15 mu myaka iri imbere.
Umugwi w'abahinga bateguye umugambi ugiye kwagurwa kugira ngo utegure ubundi mugambi uzodushikana mu mwaka w'2042. Tuve kuri uyu mugambi w'imyaka 10 dusimbize tuje ku mugambi w'imyaka 15 ari nawo uzotuvana mu mwaka w'2027 kuko azodushikana mu mwaka w'2022. Uwo nawo ukaba uzotegurwa guhera mu mwaka w'2022.
muri uwo mugambi w'imyaka 10 biteganijwe ko ubutunzi bw'igihugu buzohora buduga ibice birenga 10 kwijana uko umwaka utashe. Uwo mugambi ukabuzo twara amahera arenga gati miliyaridi 20 n'imiliyoni 384 z'amafaranga y'amarundi. Igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Fidel kuri iyo nkuru. Turashare mu Burundi kandi abanyeshuri 2025 bitavye ku rwego rw'igihugu ikibazo cha leta gihuburenganzira bamwe muri bo kuja mu mashuri shingiro ya Karorero yatowe mu yandi haraheze imyaka 3. Utegura umugwi utegura ico kibazo yabwijwe rya Amerika ko umwaka abanyeshuri bagiye kumenyeshwa amanota baronse. Inkuru ya mugenzi wa Evariste Nzikobanyanka.
Icyo kibazo cha leta giho uburenganzira abanyeshuri bo mu myaka ya 6 y'amashuri y'intango kuja mu mashuri nshingiro ya Karorero cakorewe mu bibanza 3 mu gisagara cha Bujumbura ku ishuri ry'imyuga ETS Kamenge muri commune Ntangwa kuri Riserohero muri commune Mukaza no kuri lise de la convivialité muri commune Muha. Imbere yuko icyo kibazo gitangura abavyeyi baje baherekeje abana babo bari bafise amakenga, uno mukenyezi ijwi rya Amerika yamusanze kuri lise Rohero avuga ko naho yaherekeje ikibondo we n'abandi babyeyi bafise amakenga bafatiye mu myaka 2 heze.
Twebwe dufise abana baje mu mwaka wa 6 babaye aba mbere, murabona ko bafata 5 ba mbere ngo bari bubagiye gukora iki kibazo cy'akarorero mu ishuri. None rero ikibazo ahantu kiri nuko ababyeyi bamwe bamwe bafise abana bakoze ikibazo cy'ubwa mbere n'ubwa kabiri bidoga cyane ko batamenya ingene bigenda, bakoze ibibazo impapuro ntibazironka nkuko kuyandi mateste kubindi bibazo byari bisanzwe bigenda. Ikindi gica kibi kibazo nuko usanga tutamenya amanota bafatiye ko ati bafatiye kurangahe. Ibyo bahora bivuga ku radio abantu bose bakabyumva kandi bakanabimanika ku bibanza byinshi kugira ngo umuntu ari we wese abibone. None rero twasaba nuko byoje mu muco cyane gose kugira ngo abantu ayo makenga here nkuko nyakubaho umukuru w'igihugu yari yabivuze ati dukurikize ubutungane incabwenge zishigwe imbere umuntu azubwenge abari imbere nyene tugishije ry'akarorero naho tuziga abategetsi beza b'indongozi babikwiye kandi b'incabwenge.
Abo babyeyi bafise amakenga ko bamenye atari bo bashirwa ku ntonde z'abinjira muri ayo mashuri y'akarorero, abatashimye kuvugira kuri mikro y'ijwi rya Amerika bakavuga ko hari abana b'abategetsi bo babashirwa kuri izo ntonde mu bibanza by'ababa bamenye. Ariko umukuru w'umurwi ujejwe gukoresha ico kibazo arahakana ibivugwa ko atamuco uri mu ikoreshwa ry'ico kibazo. Ilere Baransharitse yabwiye ijwi rya Amerika ivyerekana ko harimo umuco.
Nivyo kuri umuco wari usanzwemo mugabo warateguye ingene tuwongereza. Umuco wa mbere nuko kino kibazo kirategurwa kikamenyekanishwa ku maradiyo no kubimenyesha makuru, uwo ni umuco wa mbere. Umuco wa kabiri ni ingene tugicungera. Ingene tugicungera turafata ingingo z'uko kitibwa kuko umunyeshuri wese ategeza kuronka amanota yiwe ayo yakoreye.
Ku kibazo cy'uko atawurashirwa habona amanota abana baba baronse mu myaka 2 heze kandi ko hoba hahora haba ubusuma uwarongoye umurwi ntavyemera canke ngo abihakane. Icyo yemera nuko ayo manota agiye gushirwa habona uno mwaka.
Kwafisha ni kimwe mugabo kuba cacungerewe neza canke cakosowe neza byovyo niko bimeze. Ariko mu ntumbero yo kugira ngo ayo makenga abene gihugu bafise ahere, twarateguye uno mwaka ubwa mbere ho gukorera kuri za mpapuro ziyandika ko munsi arizo bita autocopia, bisigura yuko dutegekanya ko duhejeje gukosora tuzosha dutanga impapuro abanyeshure bakaraba amanota baronse ubwa mbere hoho, hanyuma tugaheza dusanze haraho kadusovye mu gukosora tugaheza rero tugasubiramo tugakosora.
Mu banyeshure bagera ku 25 bakoze ico kibazo ku butaka bwose bw'u Burundi hakenewe abatarenga 240 abo nabo bazuja mu birasi 8 biri muri ayo mashure y'akarorero ari mu mihingo itandukanye y'igihugu. Ayo mashure nayo ni Risengagara iri mu gisagara ca Bujumbura, Rise Musinzira iri Gitega, Rise Saint Joseph yo mu Rusengo mu ntara ya Ruyigi, Rise Musenyi Ngozi na Rise Makamba yo mu ntara ya Makamba. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2554 11 2 ubusa 699. Abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 2 9 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 5 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Amakuru arabandanya. Inyuma y'intambara iheruka kuba muri Bijambo, teritwari ya Uvira, intara ya Kivu y'Amajepfo, hagati y'abagwanyi ba Mai Mai n'imisore y'abanyamurenge batwirwaneho, hari umugwi w'abanyamurenge waraye ubonanye n'umushikiranganji yajejwe umutekano Crispin Atama Tabe mu rwego rwo gutabariza ababa Ijambo Ijombo. Nako mu kanya gaheze mugenzi wa Trudy Gwema yaganiriye na Maître Claude Nkunda Munezero, umwe mu bitabiriye iyo nama, aratangura avuga ibyavuye muri yo.
Twagiye kureba abayobozi abakuru b'ingabo kwa Ministre wa Defense, yaratwakiriye ibyo nibyo bibazo byari bitujanye. Twari tugiye kumubwira kuko iwacu hameze nabi, twari tugiye gutakira leta kubabwira kuko ibibazo bikomeye iriya hari intambara zikomeye ziri kwimura abaturage mu byabo, bityo tugezeyo aratwakira adutegura amatwi kandi tumugezaho ibyifuzo byacu, anadusubiza neza cyane. Twizera ndetse kuko hari igishobora gukorwa, ariko kugeza ubu ndetse n'ejo tujyayo kuri terrain cyangwa se iriya iwacu mu misozi miremire, ibibazo byari bikiri byose, nta makuru y'ihumure yari yakaboneka. Ariko twaravuze tuti ntabwo twaceceka nk'abantu bari ahangaha Kinshasa, bari mu ma institution, bari ahantu abayobozi bari, tugomba kujya kuvuga icyo kibazo. Kandi wenda nabo bari basanzwe bakizi, ariko twibwira tuti kugenda bakatubona tukavuga kuko tubabajwe cyane n'ibiri kubera iriya iwacu ari ngombwa. Niyo mpamvu twagiye twasanze Ministre w'ingabo ari kumwe n'umugaba w'ingabo wungirije, bityo baratwakira kandi mu by'ukuri tugirana ibiganiro birambuye kandi dutekereza kuko ari cyo bishobora gutanga.
Amakuru atugeraho nuko hari impamvu nyinshi zirimo zivugwa zishobora kuba zarabaye intandaro y'iyo mirwano. Kuri mwebwe nk'abantu bahagarariye abandi, impamvu nyamukuru cyangwa se mubona ishobora kuba yarabaye imvano y'iyo mirwano ni iyihe?
Iyo mirwano igihe kirekire nubwo ejo bundi yubuye ku wa gatandatu bishira ku cyumweru, ariko ni imirwano igize igihe kirekire cyane ku buryo hamaze gusenyuka imihana myinshi cyane igera kuri 20. Iyo yose ntabwo yasenyutse ejo bundi ku wa gatandatu. Ejo ku wa gatandatu hatwitswe mu Kanogo ku Muramvya, ariko hari indi mihana yabanje mbere yasenyutse. Iyo ngiyo yatewe n'impamvu zishobora kuba ari impamvu zikomeye cyane, impamvu zigomba gushakishwa mu buryo ziri liye ku mibanire y'abapfurero n'abanyamurenge cyangwa se amoko atuye kariya karere. Urabona hari ikibazo cya groupement ya Bijombo, groupement yari isanzwe iyobowe na chef Kabarure, uwo ni umunyamurenge, ni groupement nayo yonyine ndetse ifite umuyobozi w'umunyamurenge muri kariya gace. Ariko muzi ko ubwo yigeze kuraswa yararashwe mu myaka ibiri ishize. Urumva rero impamvu yaraswaga bigasa nk'aho ari uko bifuza kuko adakomeza kuba chef putinye cyangwa se gukomeza kuyobora iyo gurupuma, kandi bikaza bigasa nk'aho biri kurwanywa n'abapfurero. Ni ukuvuga ngo abakuru bayoboye gurupuma ntibakemure icyo kibazo. Ibyo byarabaye, ibibazo birakomera bigezwa kwa guverineri, ariko nta kintu gifatika mu rwego rwo gukemura ikibazo kigeze kigaragara. Icyo kibazo cyarahavuye kirakomeza, kugeza na nubu ngubu.
Hari n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika benshi bifuza kugira ibyo bakubaza, reka duhere kuri Deo wiriwe neza.
Nagira mbaza yuko igongwano doba giza kuba kumigi igwana cyangwa abanyagihugu basanzwe bapfa ibintu by'amoko mbega hoho ntabwo bokunguye. Ni ukuvuga yuko iki kintu cy'amoko ngaha muri Afurika kiracyatugoye, aho yuko bokumvikana hama umutekano ukahara. Sinzi yuko yaba ari amoko cyangwa yaba ari igwana mu mashyamba sindazi.
Uruhande rumwe mu by'ukuri amakuru dufite kandi ndusaba kuko leta itohoze ikamenya ukuri kwayo ni bamayimayi bibimoko bava mu moko atandukanye y'abapfurero ndetse n'ababembe n'abanyintu. Abo ngabo bakunze kugaba ibitero babigaba ku mihana y'abanyamurenge, ariko nanone byatumye abasore b'abasivile biremera mu kintu twita twirwaneho. Mujukuri n'abasivile ntabwo ari abasirikare nibo bimira ibyo bitero, ariko buri gihe bisa nkaho ari uburyo bwo kwifashisha, ni uburyo bwo kwiyama, ni uburyo bwo gukinga, kuko ntabwo abantu b'abasore baryama ngo baze babatemagure. Nubwo nyine abantu bapfa ariko bapfa byibura hari ukuntu bari kurwana bari kwiyama. Ariko nanone kuvuga nk'uko twari tubivuze mbere ngo n'amoko usanga aho ngaho bisaba etide, niko twavuze abapfurero bose ntabwo bahagurukiye kurwanya abanyamurengo ya kuko twavuze ko hari ababyiyama. Ariko kandi abo ayo moko y'abapfurero n'abanyintu bahaguruka bo abo n'amoko biratandukanye. Ese kuko abanyintu batari barwana hagati yabo n'abapfurero, kuko abapfurero batari batera ababembe cyangwa ababembe bityo nabo ngo batere abanyintu, kuki bigaruka n'umupfurero bateye umunyamurenge mu bijombo n'umubembe bateye umunyamurenge masuhuriro iyo za Matanganyika iyo ngiyo baragirira muri Fizi. Icyo ngicyo nanone urumva umuntu wese ukunda amahoro ukunda gukemura ibibazo yabyibazaho kandi yagerageza kugira icyo akuramo. Dusanga kubyita amoko dushaka kubyita gutyo kuko amoko bose abantu bose muri ayo moko ntibabihagurukiye, oya hari abantu babirwanya. Ariko kandi kuvuga kuko abanyamurenge hari ukuntu basa n'abahagurukiwe kubivuga ntabwo waba ubeshya, kuko ibyo bitero byonyine koalisiyo y'ayo moko yandi yishyira hamwe kugira ngo rwanye abanyamurenge urumva ko byonyine hari icyo bitanga. Niko nuko namusubiza ndumva ari uko abyumva gutyo. Ariko nanone ku ruhande rw'abanyamurenge izo nsoresore zigahagarara zikavuga ati ntabwo ba mama ntabwo ba data twabaterera reka duhaguruke, kandi izo ngizo zo niko bigomba kugenda nta kundi babigenda.
Kimwe mu byo mwasabaga minisitiri w'ingabo nuko bakohereza vuba na bwangu ingabo z'igihugu kugira ngo zigerageze zihoshe iyo mirwano, yaba yarabemereye ko bazohereza ingabo muri ako gace ka Bijombo.
Nibyo nyakubaha ministre wa defense afatanyije n'umugaba w'ingabo mukuru wungirije barabyemeye cyane ndetse baranadushimiye, ku buryo twahavuye twumva tubyishimiye rwose, kuko leta intumwa za leta zabashije kutwumva. Baratubwiye bati ahangaha mwaje gukomanga niho nta handi mwari kuja, kuko ni twebwe dushinzwe umutekano kandi dufite obligation yo gusekirize abaturage bose tutavangura. Ibyo ngibyo barabivuze ni ijambo ryavuye mu kanwa ka ministre w'ingabo, hanyuma anatubwira kuko ari obligation yabo, ni inshingano zabo. Ati rero kuba mwaje kubisaba rwose turabibashimiye, ariko tuboneyeho no kubabwira ko ibyo bintu tugiye kubikora atwizeza kuko bagiye kubipanga, ntabwo strategi za gisirikare twazibwirwa sina ngombwa ntacyo twazikoresha. Twebwe icyo twishaka dushaka nako ni resulta, mbese kuri tere tukabona amahoro aragarutse, tukabona tubashije kubaho hakagendwa abaturage cyangwa se ababyeyi bagasubira mu mago bakubakirwa bagatabarwa ku buryo bwose bukwiriye.
Kuri telefoni dufite undi mukunzi wa radio Ijwi rya Amerika, Anastase wiriwe neza.
Hakorwa iki kugira ngo ibyo bintu bikemuke?
Icyakorwa rwose nk'uko Bwana Anastase abajije, icyakorwa ni byinshi. Twebwe ku ruhande rwacu tubona ibyakorwa ari byinshi kubera kuko nta kinanira leta buriya ni ikintu gikomeye cyane kandi ibibazo biri hariya birayireba ijana ku ijana nabyo batwemeje nako batubwiye ntibabitwemeje niko tunasanzwe tubizi hariya ahantu turifuza ko hakorwa ibintu byinshi wenda mu rwego rwo kugarura umutekano icya mbere turifuza kuko icyakorwa kihutirwa no gutabara bariya abantu ubushize umwaka ushize izira ntambara zarabaye nibwo imihana ya Mbundamo na Gashararo na Rubibi yahiye ndetse na Masango ku ruhande rw'abafurero kuko nabo ntabwo twareka kumva kuko nabo harabababaye harabaturage rwose bahunga bababaye kandi bakwiriye nabo bamerita umutekano kimwe n'abanyamurenge ku buryo bungana kugeza ubu nta muntu wari wabageraho mu rwego rwa leta nta rwego rwa leta rwa rwabageraho nyamara leta ifite ministere ya ishinzwe ibintu bya sosiyali ku buryo byo urumva ni ibintu bisaba gutabara abantu abanyagihugu bakabatabara bakareba ibyo bashobora kubakora by'ibanze mu gihe bahuye n'ibibazo les déplacés mbese nyine de guerre iriya iwacu niko bimeze abo bantu ntabwo bari bagerwaho iyo mihana bifuza kuyisubiramo byarananiranye kuko nta mazu hari yarahiye ntabwo barya imirima yabo yaratwitswe mbese n'umurima utarahiye uri aho abo bamayimayi bari ntabwo bashobora kuja y'abaturage ngo bavuge ngo bagiye gusarura iyo mirima yabo ni ukuvuga ngo twibaza mbese aba bantu bararya iki icyo kibazo twibaza twebwe tukibaza kubera ko tuvukana cyangwa se ari abaturanyi ariko nanone ni ibibazo leta nayo igomba kwibaza aba bantu babayeho gute ese aba bantu barara hehe biyororosiki abana barara hanze iriya ni mu mashyamba ndakubwiza impamvu kuko ariko bimeze ni ukuvuga ngo icyakorwa cya mbere ni ugutabara assistance humanitaire ni uburyo burigijante twifuza kuko icyo kintu cyakorwa bagahumuriza n'abaturage bagatanga ijambo ry'ihumure kuko ntabwo bari bahumurizwa ku buryo bufatika ngo bababwire ngo mwihangane ikibazo cyanyu turakizi tugiye kubikurikirana noneho tukibaza tese niba badakoze iki ngiki uretse kuko barayabatwijeje kuko bagiye guhaguruka badakoze ikindi cyo kubahumuriza ibindi byo bikomeye tunashaka ko binjiramo nk'ikibazo cyo kwinjira mu mizi impamvu bitera eske kuko twabivuze impamvu yaba ari gurupema impamvu nuko Kabarure ari shefu gurupema hariho abapfurero benshi bakuriye za gurupema zinda hano hariho andi moko ababembe bakuriye izindi nyinshi aho ese ni ukubera iki yaba ari impamvu ukumva ko aho hantu leta yahinjirira ikaba yabasha kubona impamvu ni iki gituma inka zinyagwa buri munsi abantu bakicwa ese bihuza na gurupema ni ukubera ko Kabarure yanze kuva ku buyobozi bwa gurupema niyo mpamvu bica inka iriya irurenge muri Fizi ni ahantu kure cyane hadahuye ese niyo mpamvu muri Plaine de la Ruzizi hariya uva Uvira na Kamanyoro uriya muhanda niyo mpamvu birirwa bambura inka bica abantu ni ukubera ko Kabarure mu bijombo yanze kuva aho ngaho ugasanga ntabwo ari byo hari n'ahantu numvise batanga impamvu ngo imirwano yubuye kubera kuko ngo abanyamurenge ngo bishe abantu batatu ngo bari ku irondo ibyo ngibyo ntabwo ari byo ibyo ntabwo ari byo nta n'ibihamya bashobora kubibonera hariya ni ahantu hari gurupu za rume nyinshi cyane ku buryo abantu bashobora guteza umutekano muke ari benshi
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Radio Ijwi rya Amerika aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twateguriye kuri no saha muri studio y'i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka mwakoze